Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri beneza n'inshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Unikije Murundi twumvikana ya ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Inyonko yateye inka mu ntara zitandukanye z'u Burundi ifise inkurikizi nyinshi ku borozi.
Anje narorora hanyuma ngakora n'utundi tuntu nkiyungunganya mugabo umuntu adashobora gushora igitungwa kiwe mu isoko n'ukuri
mu rugo na n'ijambo na rimwe atagifise inka ipfuye igira gupfa rwayo no ikagira gupfa ariyo baranguye mba yuko tugowe rwose.
Abo ni bamwe muri abo borozi b'inka. Ethiopia yagenye abatetsi indwi bazo iserukira mu biganiro by'amahoro bashobora kugira n'abayobozi b'igisirikare cy'intara ya Tigreya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashitse muri Espagne uno munsi kwa kabiri mu nama y'ishyirahamwe OTAN. Abimukira bashika kuri 50 baturuka muri Mexique batowe n'ikamyo itwara imizigo bapfiriyemo muri Leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo makuru hamwe n'andi twateguriye nimutangwe nimukanya. Aya makuru tuyatanguye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Ethiopia yagenye abatetsi indwi bazo biserukira mu biganiro by'amahoro bashobora kugira n'abayobozi b'igisirikare cy'intara ya Tigreya. Inkuru dushikirizwa n'umugenzi wacu Fidel Nyungabo.
Umushikira nkanji ajejwe ubutungane wa Ethiopia Gedeon Timotheos yatangaje no musiko wa kabiri ko umugambi uri ku butegetsi muri ico gihugu Prosperity Party washizeho imigambi gutorera inyishu ingwana ibera mu buraruko bw'igihugu biciye mu mahoro. Abajejwe ibiganiro baserukira Leta ya Ethiopia bazoba yobowe n'icegera c'umushikira nkanji wa mbere Demeke Mekonnen. Naco abayobozi b'intara ya Tigreya baravuga ku vyatangajwe na Leta ya Ethiopia. Yabona umutegetsi akomeye w'intara ya Tigreya Debretsion Gebremichael yatangaje mu iketi yandikiye amakungu ku itariki 15 y'ukwezi kwa gatandatu ko uruhande rwiwe rwitegura ibiganiro vy'amahoro. Yagabishije ko kwemera kwitaba ivyo biganiro atari ukuvuga ko bazoheba aho bahagaze. Intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida wa Nigeria yaragendeye Ethiopia mu ndwi za vuba mu gihe ariko agerageza gutuma impande zose ziganira. Ivyuko ivyo biganiro bizoba ntibitomoye, abategetsi b'intara ya Tigreya batangaje ko biteguriye kubonana n'abategetsi ba Leta ya Ethiopia Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya mu biganiro bihagarikiwe na perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta.
Urakoze Fidel. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashitse muri Espagne uno munsi kwa kabiri mu nama y'ishyirahamwe OTAN ishobora gufasha mu ntambwe zikurikira ku ngwano muri Ukraine. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Bitegekanijwe ko iyo nama iha ishyirahamwe OTAN inguvu nyinshi zo kwivuna umwansi mu karere ko mu buseruko bw'Uburaya harimo kongereza inteko n'ibikoresho bya gisirikare bikomakomeye. Ni mu gihe abategetsi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi bariko biyumvira intambwe zikurikira mu ngwano muri Ukraine. Ibizova mu nama y'iminsi ibiri y'ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN bizokomeza ukurwaniriza hamwe umwansi kw'ivyo bihugu mu gihe ibitero vy'igihugu c'u Burusiya muri Ukraine vyinjiye mu kwezi kugira gatanu. Perezida Biden n'abandi bategetsi b'ibihugu bigize OTAN bariko bagerageza guhindura ukugene ibintu biriko bigenda muri Ukraine aho Burusiya utera bugira intambwe mu buseruko bw'ico gihugu. Perezida Biden yatangaje ko igitero ca misiri Burusiya bwakoze ku munsi wa mbere mu kibanza abantu baguriramwe ibintu mu gisagara ca Kremenchuk muri Ukraine vyibutsa inyifato y'ubunyamaswa ico gihugu kibandanya kwerekana. Yatangaje ko bifatanije n'abanyagihugu ba Ukraine mu rugamba barimwo kandi ko bazobandanya gufasha Ukraine kwivuna ibitero by'u Burusiya. Biden yashitse muri Espagne mu nama ya OTAN avuye mu nama y'abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu byerekeye butunzi yabereye mu gihugu cy'u Budage.
Tugushime kandi Fidel. Abimukira bashika kuri 50 baturuka muri Mexique batowe mu ikamyo itwara imizigo bapfiriyemo muri Leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo kibaye igitigiri kinini cy'abantu babimukira bapfiriye igihe kimwe bagerageza kwinjira ku mupaka Mexique ihana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Tim Ishimwe.
Amakuru y'ababimukira yatangajwe na perezida wa Mexico ubwe Andre Manuel Lopez Obrador uyu munsi kuwa kabiri. Perezida Obrador yavuze ko umubare wazamutse ukagera kuri 50. Ababimukira bakomoka muri Mexique bari binjiye muri Amerika ku buryo budakurikije amategeko, binjiriye ku mupaka iki gihugu gihana na Amerika, kandi bazanwa mu ikamyo yaremuruke itwara imizigo. Ejo kuwa mbere nibwo basanze bapfiriye mu ikamyo bari barimo mu mujyi wa San Antonio muri Texas. Icyatangajwe ko cyabaye intandaro y'urupfu rwabo ni ubushyuhe bukabije bwageraga ku gipimo cya 39.4. Kubazi ibipimo by'ubushyuhe, uyu ni umubare uri hejuru cyane. Abayobozi bo ku ruhande rwa Amerika batangaje ko nta mazi bari bafite, kandi ko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko mu ikamyo bari barimo hari uburyo bwo gukonjeshamo imbere. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rwa hano muri Amerika rwavuze ko rufatanije n'ishami ryarwo rikora amaperereza ku byaha nk'ibi byo kwinjira magendu, rwatangiye iperereza harebwa ko hataba harabayeho ubufatanye na polisi mu kwinjiza ababimukira. Serivisi ishinzwe kuzimya umuriro yo mu mujyi wa San Antonio yavuze ko nta mwanya.
Barakoze bagenzi bacu Tim na Fidela batushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviza Radio Ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Inyonko ya tinka mu ntara zitandukanye z'u Burundi ifise inkurikizi nyinshi, haba kurozi abayangayanga eka na leta idasigaye nyuma. Imiryango myinshi iremeza ko ubukene bwayinjiranye kubera itacikora ku bitungwa vyayo ngo ikenure, ikaba ihanze amaso icokorwa na leta. Ni inkuru twateguriye n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatuwimana ari i Kigali mu Rwanda.
Iyo ngwara iramaze amezi arenga abiri yibonekeje mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Aborozi bahora bikora ku bitungwa vyabo, iyo hageze kwikenura ubu ntibagira iyo bacira nayo bamira. Abayangayanga nuko nyene, baba abo borozi abayangayanga abakora akazi ko kotsa inyama bene abadandaza b'inka babwiye Radio Ijwi rya Amerika ku bukene bwamaze kubinjirana.
Ubuzi bwarahagaze n'amabare murabona ntagikora, nkuje nahora ndandaza inkazi zitanu z'ibiyeri, ubu ntikazi ntihera. Kwatashye nk'abantu bashobora kuronka bafata. Nanje ndi umworozi, nico kintu nkora nta kazi kahita nigeze ndonka mu buzima bwanje. Narorora hanyuma ngakora n'utundi tuntu nk'iyungunganya. Mvuga umuntu adashobora gushora igitungwa kiwe mu isoko, n'ukuri nta kintu na kimwe uvuga ngo umufuko uzoronka amahera ngo n'umuntu woronke cyanjye.
Mu rugo nta n'ijambo na rimwe tugifise. Inka ipfuye igira gupfa rwayo no ikagira gupfa ariyo baranguye. Mba yuko tugowe gose.
Ubwo bukene bwibonekeza mu miryango ntibwasize inyuma ubutunzi bwa komine Gashikanwa yo mu ntara ya Ngozi kubera isoko y'inka yari itunzi yo komine yugawe. Iyo soko yashorwa mu inka zivuye mu mihinga itandukanye y'u Burundi no mu bihugu bihana imbibe. Musitanteri wa komine Gashikanwa Nibizi Theophile amenyesha ko ibikorwa by'iterambere kubaka amashuri, amabarabara byose babihagaritse.
Iriya soko yatuma ibice birenga hafi 70% by'ubutunzi bwa komine bwava kuri iriya soko. Uca mumva ko natwe inkeshi bahungabanye, nashikiza yuko nko ku kwezi duca tubona yuko duca tutakaza amafaranga hafi 20 million zaba zinjira ku kwezi. Novuga ko rero bica bigira n'ingaruka no kwihugwa bya komine, ko ari kogwa byari biteguye gukogwa cyane cyane mano mezi atatu ya nyuma aheza umwaka. Ibyo bikogwa rero byose bica bihagarara.
Abanyagihugu bugarijwe n'ubukene kubera imyuga yabo barafise icyo basaba leta.
Leta yo fata inka ese ngorane iyo ngwara intiba idagwa iyo ngwara bakayipima tukayibaka.
Jewe mbona leta yari kwiye kuvugana nabo bikorana bakaraba iki kibazo ko cova mu nzira urucanyo imbago uboneka rukaboneka kujya bitwareka amagara y'abantu n'ibitungwa bari bakwiye kubyitwararika
nkuko turabene igihugu nyine bayo yategetswe ko turabira ikintu cyonyaruka kigakorwa kugira ngo natwe akazi kacu kabandanye.
Umushikiranganje w'urimyi n'ubworozi Deogide Rurema mu kiganiro yahawe amenyeshamakuru igenekezi ya 31 z'ukwezi kwa gatanu yamenyesheje ko kubona atabitungwa biciyerereza ku mitumba byafashije kugira iyo ngwara ntirandagate amenyesha ko leta iticaye kandi ko vuba iyo ngwara bazoyitsinda
turiko turashiraho urupapuro rw'inzira kwerekana neza nyezi nibikorwa byihuta bigiye gukorwa ibyihuta naho n'ukubandanya duhumuriza abene gihugu aborozi yuko tuticaye turi ku kivi turi impande zabo ikindi cihuta nuko turiko turavugana nabo dufashanya mu iterambere kugira ngo tugure incanzu.
Umushikiranganji asaba abanyagihugu kubandanya bubahiriza amabwirizwa bahabwa n'abajejwe ubworozi yo guhamba ibitungwa byapfuye, kutarya inyama zavyo no kutanywa amata y'inka zigwaye. Asaba abajejwe intwaro kwica gikorwa nabo bokigira icabo kugira urwo rugamba barutsinde. Iyo ngwara ni bwa mbere yibonekeje mu Burundi nk'uko Dewe Guide Rurema yabimenyesheje abakozi bakuru bakuru ubushikiranganji arongoye. Igenekezo rya 27 ukwezi kwa gatanu bikandikwa ku rubuga rwa radio na televiziyo y'u Burundi. Ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'ubwo bushikiranganji igenekezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu vyerekana ko iyo ngwara yibonekeza mu ntara 8 arizo Bujumbura, Ngozi, Kirundo, Kayanza, Cibitoke, Muyinga, Karusi na Makamba. Inka 187 nizo zimaze gufatwa, 115 nazo zikaba arizo zapfuye. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Tukivuga ku Burundi, ikibazo cy'isukari cabaye akayobera bahinga abanyagihugu bafise amikoromake nibo bagiramiwe cyane n'icyo kibazo. Imyidogo ni myinshi mu bantu kuko isukari ikenerwa n'abakuze n'abakiri bato. Ni inkuru twateguriwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi, tukaba tugiye kuyishikirizwa na Thierive Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Ubu twarafunze amana kinicayi aho kuza kinicayi byaraturinye kaho cyo dukora
isukari tiro nka bitugoye gose.
Iyo ni imyidogo ya bamwe mu banyagihugu bo mu Burundi badatahura na gato y'isukari ja bagira bati twagirana ikibazo cy'imisi mike none bitera biyangara. Icyo kibazo rero cy'ibura gisukari gifata cyane cyane abanyagihugu bamikoromake, kandi ni kibazo kirangwa mu gihugu cyose. Bagenzi bacu baravuganye n'abanyagihugu mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu ntara ya Rutana mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu bavuga ko bayihebye kuko kuyirondera ari nko kurondera umuzi w'ibuye.
Ubu twarafunze amana kinicayi aho kuza kinicayi byaraturinye kaho cyo dukora
isukari tiro nka bitugoye gose ko nkatwe dukiroza gakantine ngaha mwirisi kugira abashumuga wanza yiro nko ku mabotike bamukiri 600 akitukacuruza uko nyine
dusumuke karuga.
Mu ntara ya Cibitoke naho mu burengero bw'igihugu bafashe ingingo yo gusekura imisigati amazi yayo bakayashira mu buyi kugira abana baronke ico bihereza.
Kandi ntiboneka kweri ubu benshi twiyeranja dushishije ku misigati iyo dushobora guhura tugashira miseko tugasanya tukaronka kuno tumwicaye
umva tubuze nta kuno tukwiyeranja niko twoca tugenda tugafata ijya miseke tukayihura mu sekuru amaduka kanya tugashira mu buyi cyangwa mu cyayi buratwemo.
Naho biruko hari uturere tumwe tumwe abajejwe intwaro bahagararira igikorwa cyo kuyitanga ariko ikamara umwanya urumero mara. Abanyagihugu bakabona ko ari umuruho kuko hambavu yo kuyibura abayironse baca bikeka mukiza bakayigurisha inshuro zibiri canke zitatu ku mafaranga bayironse, ko bagasaba ababijejwe gucungera ibiciro no kuri iyo nkeyi iba yabonetse.
Iyo ibintu biguma biduga nacyo tutabonaho uburyo buriko burava ndatabaza cyane. Rero bimaze kuba byogabanuka kuba leta bagasubiza ku giciro leta iba yaratanze biratunezera cyane.
Umwenegihugu muto muto yahora akinyitswa ku biciro agasanga yifitiye udufaranga duke yagiye gusuma agasanga ibiciro byaduze bikamugora gusuma aroroherwa mu gihe leta yafasha abo bantu ikabashengeza cyangwa ikabaca amande bagasubiza ibiciro uko byahora umwenegihugu akagura yorohewe.
Kubera imyidogo ibandanye iba myinshi mu gihugu, bagenzi bacu baciye bishikira ku cicaro c'iryo hinguriro rihingura isukari Sosumo riri mu ntara Kama ya Kumoso muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana kugira ngo birabire neza ibihakoregwa. Barashikiriye umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro General de Brigade Aloyse Ndayikengurukiye kugira bavugane ibijanye n'ikibazo kiri muri iyo shirahamwe. Aremera ko hari ikibazo cikena gisukari gihari mu gihugu ariko akabibona mu mici ibiri. Ubwa mbere nuko ishyirahamwe ari rya kera rikeneye gusanurwa kugira umwimbo wiyongere.
nivyo abanyagihugu baridoga ko agasukari mu ndimi kataboneka kandi bashaka biraboneka mugabo kumbo kumbure zisiguritse imbo rero zina nyinshi cyane ubwa mbere hariho ihinguriro rishaje ihinguriro dufise ni ryo guhera mu 1988 bakora imaze imyaka 34 ihingura igikaju urumva rirashaje nibi bikaje dukoresha navyo birashaje abakenyezi ukare nabo kuva mu 1988 gushika turi mu 2022 bariguje hafi inshuro zitatu bako abakenera isukari biguje na gatatu
ubwira kabiri General de Brigade Aloyse Ndayikengurukiye amenyesha ko abatumye n'ibyahuha bihuhuka ari amashira hamwe akora imitobe yagwiriye kandi yose akabakoresha isukari
amahinguriro arakoresha isukari mu guhingura ibintu bitwita ma unité de production yari yongereye umuturagize ahantu umwimbu turonka udashobora gukwira bene gihugu bene ayo mahinguriro akoresha isukari
ibyo rero bikaba atari by'imbeshere kuko bagenzi bacu babyiboneye barishikiye mu kigo BBN kijejo gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa n'ibindi bidandazwa mu Burundi basanze imitobe ikoresha isukari yiyongereye ku rudasanzwe uko umwaka utashe mu Burundi mu mwaka w'2019 ushiri w'2020 hemerewe kuja ku isoko ubwoko bw'imitobe bushika 20 mu mwaka w'2020 ushiri w'2021 igiharuro caraduze kugera kuri 54 ico giharuro gishobora kubandanya kiduga gushika kuri 60 mu mpera z'umwaka w'2022 nkuko bivugwa n'ikigo BBN uko umwaka utashe rero umwimbo w'isukari mu ihinguriro Sosumo ubandanya ugabanuka ihinguriro Sosumo gyemeza ko mu mwaka w'2016 umwimbo wavuye ku matoni y'isukari 2023 655 uja ku 2018 574 mu mwaka w'2019 muri uno mwaka umwimbo urenga gato amatoni 15 dushingiye nanone ku bitigiri bya Sosumo
makuru tubabandanirize ku gikombe cy'amahoro umupira w'amaguru aho ikigali rero kuri uyu wa kabiri haramenyekana ikipe izoba yatahukanye ico gikombe umukino wa nyuma uriko uhuza amakipe APR FC na AS Kigali kuri stade Nyamirambo guhera ku mukanya gaheze isa 12 Kigali rero Jean-Claude Munyandinda yavuganye na mugenzi wacu Veniste Venus atangura abaza Jean-Claude akurikirana ugo rukino amubaza ukuntu amakipe yifashe tubatega amatwi
ere ku ikipe ya APRFC ni ikipe imenyere gutwara bino bikombe by'amahoro nakubwira ko iki gikombe cy'amahoro ni igikombe cy'igihugu kera irushanwa ryitwaga trofe ya Byarimana cyangwa se igikombe cy'uwa gatanu nyakanga aha rero ikipe ya gisirikare Panterwari yajyaga yitwara neza ku mukino wa nyuma igatwara bino bikombe aha rero basa n'ababisanisha n'igisirikare cyo muri iki gihe bavuga bati APRFC rero ni ikipe ya gisirikare ni igikombe cy'amahoro ni igikombe gisobanura kubohora igihugu niko benshi bakunda kujya babivuga umutoza rero Adil Mohamed uyu nguyu ni umunyamaroc utoza APRFC we aravuga ati igikombe kirajya mu bindi amaze gutwara ibikombe bitatu bya shampiyona akavuga ati rero iniki nacyo kirinjira mu bindi aha rero ariko aravuga ibi ngibi ariko kurundi ruhande Kasandre Kasambungwandire n'umutoza wa AS Kigali we aravuga ati twebwe muri AS Kigali turashaka guhindura amateka ntabwo ibikombe byose bikomeye bizajya bijya muri APRFC kuko natwe turakomeye aha rero umutoza Kasandre we aranashimangira avuga ko APRFC nibyo ni ikipe ikomeye ariko kuba yarayitsinze biri ku busa nta n'ikintu kigaragara hano muri shampiyona bigaragara ko noneho mu gihe abaharanira igikombe Kasandre baravuga ati abakinnyi banjye barakomeye abakinnyi banjye n'abajyanye mu mwiherero imuhanga kuko nyine bamaze igihe mu mwiherero bihishe imuhanga mu majyepfo y'igihugu aha rero bamaze kumanuka bagaruka i Kigali bavuga bati leo ni leo nk'uko bakunda kuvuga mu Giswahili bati leo ni leo umunsi ni uyu nyine umunsi nta gisibya igihe ni cyo gutwara igikombe uwo nguwo ni Kasandre ubivuga umutoza wa AS Kigali
mbese mbwira icyo gikombe kimaze iki ugitwaye yunguka mwiki
usibye ishema Veniste usibye ishema twavuga ko muri iki gihe ibihembo ntabwo biba ari amafaranga menshi ntekereza ko ikipe iza kwegukana igikombe itaza kwenza amafaranga miliyoni 10 y'amanyarwanda urumva ko amafaranga make ugereranyije nuko n'agaciro ka championa witwaye nawe nubwo bavuga ko amafaranga nyine nabwo abakiri makeya ariko nibura 25 z'amanyarwanda nizabona muri championa ari igikombe cy'amahoro mu gaciro kiri hasi ariko icyo umuntu yashimangira nuko ikipe igitwaye Veniste ita ibona uburenganzira bwo kuzahagarara u Rwanda mu gikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika cyangwa se Coupe de la Confederation ariho ayo Kigali yo biranayireba cyane kuko niyo makiriro asigaye mu gihe APRFC yo yamaze gutwara championa yo n'ubundi ubwo byamaze kuba impamo ko ari zaseruka mu gikombe cy'amakipe yabaye mbere wayo cyangwa se Coupe d'Afrique de Club Champion ariho APRFC ushobora kumva zotese APRFC iramutse bitwaye ari bibiri biragenda bite icyo gihe amategeko mashya avuga ko igihe APRFC yatwara igikombe cy'amahoro yaranatwaye na championa nk'uko byagenze icyo gihe ihita ijya mu irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere wayo nukuvuga ngo tike yo bayifite mu mufuka icyo gihe ubwo ikipe yabaye ya kabiri mu championa ubwo niyo yaseruka muri Coupe de la Confederation ubwo iyo ikipe yaba ari Kiyovu Sport ariyo mpamvu bamwe bafana ba Kiyovu Sport bavuga bati nyamuneka APRFC waraturushije muri championa tuba kabiri ariko gerageza udutsindire na AS Kigali kugira ngo dushobore kuzaseruka muri Coupe de la CAF.
Muri kumwe nabandanya kumviza iradio ijwi ry'Amerika umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutetsi bw'u Burundi na PPD giri jambo urimo bamwe mu bahoze bafise amabanga akomeye umugambwe CNDD-FDD uri ku butetsi mu Burundi bakahava baja kuvamwo banka ikindi kiringo cy'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 barandikiye ikete Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta bamusaba ko mu kino gihe atwara umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC yokora ibishobotse byose kugira ngo uwo muryango ufashe mu gutorera umuti ibibazo vya politike mu Burundi birimo iby'umutekano n'intwaro ibereye bikiri mu biganiro muri munsi cyo mu kanya tujye kwashikiriza umutumire ni Alexis Ndohije atwara umugambwe MSD
twashatse kwerekana yuko amareta nivyo arashobora gutora inyishu z'ibibazo mu bihugu ariko atora inyishu z'ibibazo yishimikije kubo twokwita abandi ba partenaire none patike migambwe hamwe na societe civile mu Burundi nivyo twamusavye yuko mu Burundi hakenewe ibiganiro abarundi bari muri politiki migambwe societe civile hamwe na leta bakicara washaka n'abagwanya leta baciye mu bigwanisho bose bakicarana kugira ngo batorere inyishu y'amatora atibwa mu Burundi nubwo butegetsi bwizizira ku butegetsi ku nguvu ku gikenye cya gisirikare ubutegetsi dushaka twicarana kugira twumvikane uko amatora azogenda atibwa nibatsinda batandanye batwara abarundi mu mahoro n'umutekano
ayo matora
ku butegetsi
ayo matora muri ko muravuga na yarya ni amatora yo mu 2027
na matora yariyo yose na matora ari mu 2027 ari mu 2030 ari mu 2025 na matora tuzobanza kwicara tukagiranira ibiganiro tugashika ku nyishu y'ingene azotegurwa neza atibwa kandi atazosubira kwibwa na rimwe dushaka ko abarundi bobonye n'ubwabo babwira ubutegetsi biciye mu matora akaba aribo bashinga akazi ko gutwara abo batoye.
Ivyo biganiro Kenyatta abigizemo uruhara leta ikemera ko mwicarana vyoshingira ku matora gusa canke hari ibindi bibazo vy'inkora mutima mwo yaga hagati ya mwebwe na leta y'u Burundi.
Ikibazo cy'amatora ni kinini cyane ndi mugifate nk'uko ari ikibazo cyoroshye ko amatora ahera mu ibwirizwa shingiro urumva rero mugiye mu ibwirizwa shingiro n'ibintu by'igihugu cyose niba muri ko muraganira
mu ikete ryanyu muravuga ko mwashatse kwereka uhuru inzira EAC icamo kugira ngo icuka kize kibaciza mu Burundi mwemeza ko hari naho EAC yari ibwirije gukora ico ari ibwirije gukora ariko itigeze ikora kugira ngo ifashe u Burundi mwashatse kuvuga iki ngaha gasinduhije EAC ico itakoze na cyane cyane
kuvuga yuko EAC yari ihari yarusha mu gihe hasinywa amasezerano y'amahoro y'Arusha. Hanyuma hatanguye ingorane mu Burundi mu 2015 EAC yaragerageje kugira kurondera ya miteri nyinshi umugabo ibintu ntiyabibandanya. Muravyibuka ko habaye ibiganiro byari bihagarikiwe n'umuhisi Mkapa. Hanyuma ntibabibandanije nta bushake babishyizemo, nibyo twashaka kuvuga. Ikindi nifuza yuko abantu benshi bumva nuko ingorane zo mu Burundi nizo zama zizana ibibazo mu gihugu cya Congo, cyane cyane Congo ijya Kivu y'Amajyepfo. Mu Burundi hatekanye, Kivu y'Amajyepfo ibitekanye. Mwibuke neza mu 2005 aho twatora tugatora neza, hanyuma sendede igashyira ku butegetsi ivuye muri Congo, aho yahoriganira mu Burundi butekanye. Congo yaramaze imyaka irenga cumi itekanye.
Bisigura ko
kuja mu bibazo mu 2016 ari uko mu Burundi dusubiye mu bibazo.
Bisigura ko isano iri hagati y'umutekano uhungabana muri Congo kwera mu Burundi muvuga ko bitagenda ni ryahega Alexis Nduhica.
Isano nuko uko haboneka ingorane mu Burundi, abarundi ubwa mbere barahungira muri Congo. Ubwa kabiri uko leta y'u Burundi yibaza yuko ishaka kwikingira ica itanga ibigwanisho muri bya migwi yitwaje ibigwanisho muri Congo bya bita le groupe armé.
Hari ibyemezo bihari kuri ibyo
biruzuye n'umwashaka muragenda muri iyo mibiranditse bakuru ama groupe d'experts barabyandika n'ibindi baratanze amatoni n'amatoni y'ibigwanisho birazo.
Ku ruhande rwanyu muvuga yuko bashobora kuba bafashwa na leta y'u Burundi, ariko hari n'urundi ruhande ruvuga ahubwo ko hari imirwi ihigwanira muri Congo irimo nka Red Tabara babegeka ko sinzi ko muyemanga canke tayemanga bakavuga ko nabo babagira uruhara mu guhungabanya ubu mutekano. Izo zagirije ivyo murabivuga ku ikigasinduhije.
Bon, Red Tabara barafashe ibiganisho kubera yuko bashaka gusenya ubutegetsi bw'u Burundi biciye mu nzira y'ibiganisho. Twebwe duhanganye na leta y'u Burundi biciye mu nzira ya politiki. Ariko rero twebwe Red Tabara ntacyo dutwaye, twebwe dusingorana na leta y'u Burundi. Na Red Tabara ifite ibibazo na leta y'u Burundi, nicyo gituma tuvuga twicara na leta y'u Burundi kugira dutore inyishu twese hamwe ku bibazo byo mu Burundi. Hamwe rero Red Tabara yogira ingufu igasenya ubutegetsi bw'u Burundi, nimwibaza yuko jenzo urira naho niho aho niho mpagaze rero.
Hanyuma
abayibemeze duhagaze
abayibegeka ko
natano dufitaniye na Red Tabara, ariko twebwe turemeza yuko Red Tabara irwanya leta y'u Burundi, natwe tuko turarwanya leta y'u Burundi biciye mu nzira za politiki.
Nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, dufise abarenga ijana baturungikiye amamesaje yabo kugira ngo dushobore kubakura. Ariko tuje ku mirongo ya telefone. Alexis Nduhije mudukundire muce muza muri shuri tubazo twabo. Turahera kuri Ferdinand. Ferdinand ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye he Ferdinand?
Ni muri Turukana mo. Ni intara ya Turukana iri muri Kenya.
Akabazo kwa Alexi Sinduhije wa MST twagutumire muri isanga y'uno munsi.
Wabarinzwe kuganira na leta n'ubwo ari byiza cyane, kuko kuganira iyo umuntu ari paraganira n'ubundi abagomba gusura ingorane isanzwe ihari. Ariko nagomba kumubaza hamwe ibyo biganiro byo kwangwa na leta y'u Burundi biteguye cyangwa biteguye kudoca bakora iki?
Hamwe leta y'u Burundi yo kwanga ibiganiro tuzobandanya tuyigwanya, tuyigwanya mu bya politike, tuzobandanya duhimiriza abarundi kuva mu bwoba, kuko ejo bitebuke abarundi bazote bahaze mu bwoba. Ijya leta bayihagurukire bayigwanye biciye mu myiyerekano, biciye mu kwanga kuja ku kazi, biciye mu kureka kurema amasoko. Ivyo bizote babishike ko abarundi bazote bave mu bwoba. Abarundi ntibazokwama bemera kajya karenganyo, ntibazokwama bemera inzara, ntibazokwama bemera yuko abana babo bapfira mu maso kubera inzara canke bijya kubanyaga ivyabo, kubanyaga amazu, kubanyaga amatungo. Bizotegerezwa guhagarara. Rero tuzobandanya duhimiriza abarundi, abandi nabo bariko baragwanya leta nabone tuzobandanya nabone tugerageza kuraba yuko dushobora gukorera hamwe twese kugira ngo turwanye leta dushikaho tuzoyirandurana n'imizi.
hariho akukabazo yarabajije Ferdinand Kananje longe ko akanje onu yarageragije yasiragerageza muri aziko ibyo biganiro bitakunze ko leta y'u Burundi yemera ko mwicarana mu kaganire
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro ibiganiro byacu byo kuri isaha turabateye akamo kandi mubandanye mumviza ibindi biganiro byacu mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.